1위 니즈비디 아메리카. 이스비디 아메리카 리기 고바시키 즈비가 니로부터 알게 먹히는디 넘어긴자라고 한다 이 워싱턴 DC 토라바라 먹히지 쇼팀웨스 토리쿠메 코리오모고로바 쿠모시 완베레 이타리키 미나기타토 오조쿠에즈 과가타토 음악 비비비리 나춤이 나가탄 모리쿠메 나 피데니 용가보
Na Eugenia Mkanghusi hano I Washington DC uriweneza Fidel
uriweneza Eugenia
namwe habatwumva ndabasohoje ikaze mwese kuri radio Ijwi rya Amerika ubone samoya n'igice mu Rwanda no mu Burundi
ubuntu bw'Imana menye Imana yaramburiye nditse mwe nuko ndumva hase kora nyuganga ngize uko nsidutse zanga haruguru ebana habomotse
uno menyagihugu yarakotse butaka bwasenyutse mu ntara ya Rumonge mu Burundi inkuru n'izindi twabateguriye kuri mugoroba turagaruka ko mu kanya gato ngume ku maradiyo yanyu
mbere yuko tubagezaho izo nkuru duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri uyu mugoroba komisiyo y'amatora muri Nigeria yatangiye gushyira ahagaragara amajwi yavuye mu matora ya perezida nyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza biburiye ko amajwi yavuye mu matora ya perezida n'abadepite muri Nigeria ashobora kwibwa mu ibarura. Komisiyo kuri uyu wa kane kuri uyu wa mbere mbabarire komisiyo y'amatora yatangaje amajwi yavuye mu matora yo muri Leta 8 no mu murwa mukuru Abuja. Perezida Goodluck Jonathan yatsinze muri Leta 3 no mu murwa mukuru w'igihugu mu gihe uwo bahanganye Muhammad Buhari yatsinze muri Leta 5. Leta enye Buhari yegukanyemo insinzi nizo mu majyepfo ya Nigeria ahasanzwe havugwa ko higanje abashyigikiye Perezida Jonathan. Umuvugizi wa komisiyo y'amatora muri Nigeria Atahiru Jega yavuze ko amajwi ashobora gutangazwa muri uyu mugoroba. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry na mugenzi we w'Ubwongereza Philip Hammond bari basohoye itangazo bavuga ko hari ibimenyetso byerekana ko abanyapolitiki bashobora kwivanga mu ibarura ry'amajwi babigambiriye. Bavuze ko guverinoma y'Amerika n'iy'Ubwongereza zifite impungenge z'uwagerageza kudaha agaciro ubwigenge bwa komisiyo y'amatora cyangwa se ubw'umuyobozi wayo cyangwa se ngo uwashaka wese guhindura ugushaka kw'abanyanigeriya bagaragaje mu matora. Iryo tangazo ntiryavuze ishyaka na rimwe mu izina cyangwa se abantu ku giti cyabo kandi nta gisubizo cyahise gitangwa na guverinoma ya Nigeria cyangwa se igisubizo cyaba cyaturutse ku ruhande rw'amashyaka manini ya politiki. Amatora yabanje muri Nigeria yavuzwemo ubumamyi bw'amajwi urugomo kandi rwakurikiye amatora yo mu mwaka 2011 rwahitanye abantu babarirwa muri 800 abenshi barabo mu majyaruguru y'igihugu.
Perezida wa Amerika Barack Obama ariko arategura urugendo mu gihugu cya Kenya mu ruzoba rubaye urugendo rwiwe rwa mbere ari perezida. Icegera cy'umushikiranganji ajejwe kumenyesha amakuru mu biro kwa perezida Eric Schultz yabwiye amenyesha makuru no munsi kwa mbere ko perezida Obama azoja mu gihugu cya Kenya mu mpera z'ukwezi kw'indwi mu nama kubijanye n'imirimo yo kwiteza imbere ku isi. Schultz yatangaje ko ata makuru afise ku matariki y'ukuri y'urugendo rwiwe muri Kenya canke nimba afise imigambi yo kubonana n'umuryango wiwe mu gihe azoba ari mu gihugu cya Kenya. Perezida Obama amaze kugira urugendo inshuro zitatu muri Afrika ari mu mabanga ya Perezida Yamara ntiyari bwigere agendera igihugu cya Kenya aho se wiwe yavukiye akamara igice kinini cy'ubuzima bwiwe. Obama yagiye mu gihugu cya Kenya imbere y'uko aba perezida wa Amerika harimo urugendo yagize muri Kenya igihe yari mu senateri.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Igitero cy'indege hafi y'inkambi y'impunzi muri Yemen kuri uyu wa mbere cyahitanye abantu 15 mu rugomo ruheruka muri icyo gihugu cyashegeshwe n'intambara cyo mu kigobe cy'Abarabu. Abakozi bita ku butabazi bavuze ko bombe yari yibasiye ibikorwa bya gisirikari biri mu ntara ya Harad iri majyaruguru ya Yemen. Kuva kuwa kane urugaga ruyobowe na Arabia Saudite rwateye amabombe rukoresheje indege ku bashiyite b'abahuthi bo muri Yemen ubwo barimo kwerekeza mu murwa mukuru Sana ahagana ku cyambu cyo mu majyepfo cya Aden hari ibikorwa by'ubukungu bw'icyo gihugu gikennye. Inyeshyamba z'abahuthi zarashe Aden kuri uyu wa mbere ubwo zari zirimo kwerekeza mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'uwo mujyi naho indege z'intambara za Arabia Saudite zakomeje kurasa ku birindiro by'abarwanya ubutegetsi. abategetse bavuze ko abahuthi n'abashyigikiye uwahoze ari perezida Ali Abdullah Saleh bahanganye n'abarwanyi mu mukarere. Perezida uri ku butegetsi muri Yemen Abdurabu Mansur Hadi yatangaje ko Aden ariyo wo yatangaje ko Aden ari wo murwa mukuru w'agateganyo mbere yo guhungira Riyadh mu cyumweru gishize.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Ibiganiro kuri programme ya nuclear y'igihugu cya Iran byashitse mu gihe gihambaye no munsi wa mbere mu gihugu cy'Ubusuwisi mu gihe abategetsi bakomeye baserukira ibihugu bitandatu bikomeye byo ku isi n'abategetsi b'igihugu cya Iran bariko bagerageza kumvikana ku bibazo bikomeye mu bizoshobora gushikana ku masezerano. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry avuga ko bariko bakora batiziganya, amenyesha ko ikiringo ntarengwa ko bishinze kizorangira ejo mu ijoro. Umuvugizi mu biro kwa perezida wa Amerika Eric Schultz atangaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku biganiro bizobandanya gushika ku munota wa nyuma. Umwe mu baserukira impande ziri mu biganiro avuga ko hari ibibazo bitatu bikomeye bitaratoregwa inyishu mu gihe impande ziri mu biganiro ziko zigerageza gushika ku masezerano imbere y'ikiringo ntarengwa ko zashizeho. Umwe mu baserukira impande ziri mu biganiro yabwiye abamenyeshamakuru ari Lausanne ko igihugu cya Iran n'umugwi w'ibihugu bitandatu bikomeye ku isi bitarumvikana ku gihe amasezerano yomara, ku gihe vyofata kugira ibihano Iran yafatiwe bivanweho no kugene ivyo bihano vyosubizwaho hamwe Iran yorenga kubiri mu masezerano. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Iran Javad Zarif yabonanye ku munsi wa mbere n'abashikiranganji bajejwe imigenderanire ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Uburusiya n'Ubudagi.
Radio Ijwi ry'Amerika. Indege y'Ubusuwisi itwarishwa ingufu z'imirasire y'izuba yageze mu Bushinwa, igihugu kimwe muri bitanu byo ku isi iyo ndege igomba guhagararamo. Iyo ndege yageze ku butaka bw'Chongqing nyuma y'amasaha 20 ivuye i Myanmar. Iyo ndege byafashe imyaka 12 kugira ngo irangire gukorwa. Yatekerejwe n'abahanga b'Abasuwisi babiri, Bertrand Piccard na André Borschberg. Bavuga ko bafite umugambi wo kwerekana ko hari ubundi buryo bwo gutanga ingufu na tekinoloji nshya bishobora gutuma ibyo bamwe bibwiraga ko bidashoboka bigerwaho. Iyi ni gahunda y'ibiganiro byacu tuyibagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose yumvikanira kuri FM 48 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri we akaburungu radio yacu voa@gmail.com. Mu Burundi ku munsi w'Imana inyuma y'umutaga imvura y'isegenya yaguye mu makomine ya Muhuta na Bugarama mu ntara nshasha ya Rumonge. Uruzi rutunga ruhitana amabuye utakumazu, abantu bataramenyekana igitigiri barapfa, abandi barabura irengero ryabo n'ibintu byinshi birononekara. Ababa muri ako karere bakaba bifumbereje babuze ayo bacira n'ayo bamira. Inkuru ya Desire Hatungimana i Bujumbura.
Ugo gwa mwumva ni biduga bikora mu barabara byari ryaje kuzibura ibarabara aho kubira metero 30 uvuye i Bujumbura ku rutunga. Ibarabara ryabomotse ibintu byinshi birononekara, ahamazu atari make abantu bataramenyekana bahitanywe n'iryo sanganya. Iyo mvura rero yahitanye ibintu byinshi cyane kugeza ubunya atanumwe yo bivuga igitigiri. Bamwe mu bo twavuganye bavuga yuko ho bahafuye abantu 10, abandi bakavuga barenga. Amazu arenga 200 arimo amashuri, amavuriro, byose byarabomotse biri hasi. Eka n'ikiraro cya Nyaruhongoka muri komine ya Muhuta kikaba carabomotse. Bucumi Giyome umwe mu barokotse akaba tumenyesha yuko ngo kubona yararokotse ngo ari kubw'Imana, kuko ngo yumvise umengisi irabomotse ariruka itamwitanganyika mugabo mu nyuma ararokoka.
iyo mvura yaguye nko mu masaha indwi kurugama nko mu masaha abiri ndi mu nzu niho ndatsamye ndumva nditse mu nzu mwenu kumuga ubuntu bw'Imana menga Imana yarambuliye nditse mwenu kundumva hase kohora nyukanga ngize uko nsidutse sanga haruguru ebana habomotse niho ndatsamfata abantu bose ngena ndararuwa mu matsu ati ngaho ngaho twatewe n'umwutsu uramakari yahagatse yose ndayakuraho zewe ndabura niyo ndonyekera uko ndamaze gutingwa n'urutsi nze kunyegera ngamusi yo mu bitaro niho mvuza ati handapfuye nsandiruka manuka ndita mwitanganika igipe nico cantoye maze gusomanura batsanye banzana hari aha kujya kugahoma niho umutima maze guturiya ndatsamye ngaruka ngansasanga ibintu byose inzu byose zagiye nsasanga umugenzi twari kumwe uwo nanitabari yarayapfuye no gupfa
buramatari w'intara ya Bujumbura Jacques Minani amenyesha yuko ngo ivyabaye aragahomera bunwa akaba nawe nyene kugeza kuri uno mugoroba wo kuri uno wa mbere atari bwamenye ivyahononekariye
urutunga muri komine ya Muhuta ibintu vyononekaye cyane aho mu kijejete hose mwabonye yuko imitumba nawe nyene amabuye menshi yamanutse kandi akonona ibintu bitari bike amashuri yononekaye amasengero yononekaye n'isengero ryo ku rutunga naryo nyene cyose riri hasi kanatsinda hari naba ejo mu nguru twari dufise hari abari bariko senga muri amasengesho yo kumugoroba bashika 12 batubwira yuko nabonye ne wabatwawe kanatsinda nabandi bane bari mu mihana yabo nabonye ne wabatwawe mugabo gushika bari ko baratubwira yuko bamwe bari ko baraboneka mugabo ntituramenye igitigiri ne
umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza akaba yemeye ko abo bantu bagiye gufashwa kuko muri bo atanumwe agira haki ku musaya Desire Hatungimana Bujumbura Ijwi rya Amerika
tuve mu Burundi tunyarukire mu Rwanda aho urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwanze ubujurire bwa Capitaine David Kabuye wasezerewe mu ngabo z'u Rwanda wasabaga ko yafungurwa by'agateganyo akazakurikiranwa ari hanze urukiko rumaze gutegeka rero urukiko rumaze gutegeka ko Kabuye yakomeza gufungwa by'agateganyo iminsi 30 ngo kuko ibyahakurikiranweho aramutse afunguwe yabikorera no hanze ya gereza muri rubanda ngo kandi ari ibyaha bihungabanya umutekano ni inkuru mugezweho na Asumta Kaboye
Mwisoma by'urubanza nta muburanye n'umwe waruhari yaba Kapiteni David Kabuye cyangwa umwunganira ndetse n'ubushinjacyaha nta n'umwe wari mu cyumba ahasomerwa urubanza nta no mu muryango wa Kapiteni David Kabuye wari waje kumva uko asomerwa umucamanza yavuze ko ibya Kapiteni David Kabuye akurikiranyweho byo guhungabanya umutekano bikomeye akaba ariyo mpamvu urukiko rwashimangiye icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kakiru maze rutegeka ko Kapiteni David Kabuye yaguma afunzwe by'agateganyo kuko aramutse ariko we ashobora gukomeza ibyaha byo guhungabanya umutekano w'abaturage iki cyemezo nacyo cyari cyafashwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kakiru maze Kabuye n'umwunganizi we barakijuririra bavuga ko urukiko rwumvise gusa abashinjaga Kabuye ku byo yaba yaravugiye muri gereza nkuru ya Kigali aho yarafungiye ngo ntirwumve ibyo bamushinjura bavugaga ngo kandi baranabizize kugeza naho bafungirwa muri kasho ubushinjacyaha bwaregaga Kabuye icyaha cyo gukwiza ibihuha icyaha ngo yagikoreye muri gereza nkuru ya Kigali aho yaramaze amezi 6 afungiwe ubushinjacyaha bukavuga ko abumvise Kabuye basubira mu magambo yavugiye muri gereza nkaho yavuze ko imirambo yabonetse mu kiyaga cya Rweru ngo ari y'abanyarwanda bagiye bashimutwa hirya no hino ko kandi ngo abatangabuhamya bumvise Kabuye yavuga ko atafungiwe icyaha cyo gutunga imbunda mu buryo bunyuranije n'amategeko ngo ahubwo yafungiwe ko yanze gushinja General Frank Rusagara ndetse na Colonel Tom Byabagamba Kapiteni David Kabuye yavuga ko ibyo aregwa byose yabihimbiwe ngo intandaro yo kumuhimbira ibyaha ari raporo yakoze ubwo yari muri gereza nkuru ya Kigali ngo yerekana ruswa iri muri gereza ubucuruzi bukorerwamo ngo n'andi manyanga menshi anyuranye yavuze abera muri gereza nkuru ya Kigali wunganira Kabuye twavuganye ku murongo wa telefone yigendanwa maze abwira Ijwi rya Amerika ko nta kindi bashobora gukora ko badashobora kongera kujuririra ibyifungwa n'ifungurwa by'agateganyo ko biba birangiriye ahanga ko bubaha icyemezo cy'urukiko asigaye ngo bagiye gutegereza urubanza mu mizi Asumta Kaboye Ijwi rya Amerika I Kigali
tugaruke ku nkuru yerekeye Burundi ishyirahamwe ase genocide rijejwe kurwanya ihonyabwoko mu gihugu cya Canada rimenyesha ko mu Burundi hari kwategurwa ihonyabwoko ry'abatutsi mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'uyoboye iryo shyirahamwe Emmanuel Nkurunziza aramubaza ibimenyetso baba bafise ivyo ari byo
icatumye twandika iryo kete ni bimenyetso n'inkuru z'abanywanyi bacu n'abarundi basanzwe ba mu Burundi rekana yuko muri iki kiringo abantu bashuhiye imitwe ivyo kiringo ca kangahe cy'intwari ya CNDD-FDD hampande hariho umugambi wo gutegura abanyabwo kujya abatutsi nivyo iyo abantu bariko barashihana bafa politike hariho abaca hampande bakagira iterabwoba bakagabisha abatutsi irya nino ngo mutegerezwa guterera amahera aya naya naya nimba mukeneye ko muzoba mukiri inyuma y'itariki izi nizi hakasubira hampande ngo twe duciye imyaka ingahe tubibona barakora toteza gusindira na rimwe no kwica abantu babahoye ubwoko bwabo ugasanga mbere nko mu ntara zimwe zimwe mwarumvise ko ariho nabo batanguye guhunga bazi bati tudahungiye mu Rwanda twebwe turahona ibyimirije bazoca baduhitana nka mbere.
Emmanuel Nkunziza, ayo makuru na makuru mubona ko avuga ibyo kuri mu Burundi muri ko muvuga ko mu Burundi hariho abantu bari kwategura kwica abatutsi ikibazo ca moko mu Burundi abenshi bavuga ko kitari uko muri ko murakivuga.
Ndasubira mu kanwa kuri kumba ico kibazo. Ibyo so gushikuza kubera igihe twese tuzi ko ariho imigwi iyo bita milice mu gifaransa yitwa imbonerakure. Igihe rero naho yari isanzwe itoteza abandi tanguye kinyiza kwiharika abatutsi. Natanze nka karorero nka yitwa ibukemba. Ibyo bigize iminsi bize. Bamaze kushikira imbyango y'abatutsi bakabwira bati umuryango umwe wese utegeze gutanga ibihumbi ijana guterera kugira ngo batoze mutama ngo bita mutama kuvuga mu rugo rwa haruwo. Bagarba mumaze imyaka muzi yuko bahiga ikintu cyitwa kukijyanye n'umututsi sirya nk'abatoteza ngo bariko basubiramo gukorora ngo ntuzenye ngo inkango ngo kwinka ngo dikwibisagara n'iki birazwi yuko kuva na kera kandi simvuze yuko abatutsi ari uborora bonyene ariko kwari ukuturubika abatutsi hanyuma zijya ndirimbo zijya karashishi bagira babye indirimbo z'ugutoteza zo kudindika abatutsi ngo ni nk'azanye twara ziriye turaziherana n'abantu twarabishe twarafunguwe mu kigongo carabonetse bijya ni ukuvuga ko bishimikiza ibyo babonye uko niho nyabwoko bakoze mbere 1993 nk'uko byagizwe byabonywe n'ishirahamwe mpuzamatuku onilitohoza ikabyerekana ko bahoma abatutsi babisiyemvye aho abandi bakubitwa nawe mu gahanga Uburundi abakoze nyabwoko bashize
ni muri ko muravuga ko inka zikwiye kuba mu gisagara.
Oya, haba namba twebwe natwe bituturemeza yuko igisagara giteza gutegurwa nk'ibindi bisagara byose ariko ibimenyetso ibyo byitwa ngo byerekana abatutsi reka ndabona akarero gatonya abantu kuri ubu bibagiye kandi twe turakora kugira mu Burundi mu 1993 igihe hari ko hategurwa kumara abatutsi mu Kamenge nari Bujumbura 1994 mbere ko bica abantu batangiye kwica utuyabo bagenda baravuga ngo ubu yawo ngo bunywa amata ngo bakunda amata nk'abatutsi ngo bisa amazuru nk'abatutsi.
Ikintu mwizeye ko umushikiranganji wa mbere ahava bankinsho n'ikihe ashobora kuba afise na ambasade mu gihe ambasade yiwe mu Burundi yosanga harimwo ivyo gushikuza muribaza ko ashobora kuba yo kubaha ishiramwe ryanyu.
Umushikiranganji wa mbere wo guca Canada aratuzi sirya mbere tumwandikira mwarewe nyina muri rya kete kugira ngo rera twishure ingene leta ikora yinto ibishatse ashobora kutwishura buno nyene mbere yarigeze kuba aho rafata igihe akatwishura batangacira kubashikirangandi batanye twebwe ahacu nkuko mubizi ntidukoresha ubushikirangandi bwa mbere bwa Canada twe dukora ibyacu byo kumenyesha kugabirisha twebwe inyishu batanga iraba leta ya Canada ibara rikagwa mu Burundi twebwe tuzaba twakoze igikorwa cacu.
Ibyo bintu byose biriko biraba hariho abantu benshi bavuga ko hariho n'abategetsi bo mu bwoko bwose butandukanye badashobora kwemera ko ibyo bintu byotegurwa baravuga umushikiranganji w'intore hagati baravuga umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi abo bose bakaba bavuga ko batakwemera ko imigambi nk'iyo itegurwa bakaba batarashira eka bataravuza karuru cyangwa bataratesha aho mu havuga kwiye
ico tuhavugira abajye bategetse dufutanda kare ko mushikiranganji ntawe hagati mu rugo no kwivuna abansi ico mwakoze ko neza no kuvuga ko abashikiranganji no kuvuga yuko bayoboka batwago bagira solidarity ministeriyeri n'abagenzi babo twebwe izi nkuru zidushikira ntitwaje tujanga ngo tujyane batwaze hawe na natwe twazahawe na ntuze ushobora gusanga hari inzo bazavuye muri ubwo bushikiranganji ariko igikuru nuko tuhagarara ngaho mudushaka ati mu ryinyo ngo tuvuge ngo baratubona ko utanguye kuvuga ngo baratubona na mbere bati ndabona yarashwe mu jisho mu 1993 hahamwe abatutsi ariko intwaro yego yatwaga na Frode witwa datandi ko ari abahutu umugabe w'isirikare cyo kirongo n'abatutsi nico gituma ratwe gurumbisha tubwa ngo twakubitye hagati mu ryinyo ngo baratubona.
Emmanuel Nkunziza, murakoze cyane gose kukanya mwaduhaye kugira ngo tuganire.
Tukiri kuri iyi nkuru, Regine Kirondeye mufasoni aranira inyungu z'abapfasoni ari Bujumbura mu Burundi muri iki gihe avuga ko atabimenyetso by'ihonyabwoko ririko ritegurwa mu Burundi mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Njemba ngaha Bujumbura ningaha ibujumbura nta kimenyetso na kimwe ndabona cyo binyereka ariko ndavyumva ukubwira ikimenyetso yabonye ni nk'umujournaliste yabagenda ruguru akabibona ewa ndi ibujumbura nta uramfata ndagenda arengana ariko mfise ubwoba bwinshi kubera nanje ndumvirize umuntu rero ahagaze muri Canada akavuga ngo yabibonye ahubwo nibaza ko yobandanya akavyereka makungu kuko uyu buzi turi 70 akangahe ndi turi 94 ubu nimba umuntu ashobora kubyemeza nkuko byemeje nabisomye nanje nibaza ko nabandi batariwe babibonye kandi nabandi batariwe ashaka ko dupfa haba genocide ngaha mu Burundi rero nje ngumana ishize kuko mbona yuko atari amashyirahamwe ntarabona ko na tuve nk'ishyirahamwe mpuzamakungu riza kuza iyo genocide ajyeho ku bwanjye sinibaza ko hari genocide yoba kujya yabaye muri 94 uyu munsi abantu barorera
hari abantu benshi muri iki gihe bavuga ko abarundi bari bashoboye gutera intambwe imbere cyane cyane ku byerekeye amoko uko siko bikiri mu Burundi
ibyo nivyo ibintu byinshi by'amoko byarateye imbere naho hagira gutya ukazibona umuntu arakweze ako kagozi ntikarahera gose uza wumva ikintu kivuzwa aha umuntu agakwega kuko umugozi woroshye gukwega ariko muri rusangi urabona ko ako kagozi kariko karacika kuko nk'akarore ubu sinibaza ko naho hoba ikintu hari umuntu yobye agasimbira kuri wa mukecuru mama ngo abari watangurirako mugabo hariho tension hariho imishame mu banyepolitiki ubona ko no kuri bose imbere hari nako bakajyana amenyo bidivyo biriho ariko cyane cyane kwesa kuvuga turabyumva turabyumva turabibwirwa tukemera ibyo twumvise
mwavuze ikintu gihambaye cyane gukwega akagozi mbega nk'abantu bakwega ku kagozi ko koroshe kintu cyane z'amoko boba babitumwa n'iki
oyi je ni sanswe turabizi ko ari imbuda politike nta bindi abanyagiye ko nk'ubazi bari kumwe muri rusangi bari kumwe basangira umunyu ariko akagodika ka bose baragakwega umwe ati genocide ubundi abo ni babandi bishe ndadaye nk'ivyo ni ibintu byavuzwe uyu munsi gusa bamwe bavuze bati ngaho genocide abandi bati abo ni babandi bishe ndadaye urabyumvise ko umwe wese ariko aragwegera ukwiye
impanuro mu kigihe zikwiye guhabwa nk'abarundi haba ku mpande zose cyane cyane abari ku mpande zo hirya cyane rwose impanuro zo bafasha muri iki gihe nk'izi
abo je nibaza ko ntobafasha kubahanura ahubwo je nabasaba ko haza abantu benshi baje hagati nibo babuze muri iki gihugu kubyo mbona nta bantu bari hagati kuko ubu harama impande gusa bamwe bari ngaha abandi bari ngaha abantu nabonye babuze n'abantu baje hama hagakenera n'abantu bafasha abantu cyane rwose mu bihe bya tension mu gihe abantu bari barashamirana kuko hari ishabu nyinshi hari ariko ngumana ka espoir ngumana icyizere kuko mvuga nti ku bwanje iyaba genocide yagirisha ikubunyene ko haba hari ibintu byinshi biba byabaye kugira ntibe kuko cyane tutari muri dokumenti nicyo kimpa icyizere gikomeye
Regine Kirondeye murakoze cyane gusekukanya mwatoye kugira ngo tuganire
urakoze cyane
Mwandanya kumviriza radio yacu programa kwijwi rya Amerika kuva ku mbere gushika ku munsi wa gatanu isaha imwe n'igice ku mugoroba
Abo mwishaka CNDD-FDD bashyize umukono ku rwandiko rusaba Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza kudasubira kwiyamamaza batangiye gukurwa mu myanya barimo y'ubuyobozi Leonid Satungimana wajyaga avugira umukuru w'igihugu na Tade Siryumusi wayoboraga radio televiziyo y'u Burundi basimbujwe abandi ibi nibyo inshuti z'ijwi rya Amerika zatwandikiyeho ku rubuga rwa Facebook ibitekerezo byabo murabisomerwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
Ntahimera Godfroy aragira ati uti nkoko ntuta ico ibitse ese uko niko bakina politiki abatemera manda ya gatatu bose sinzi ko azoruhuka abakuye mu mabanga barimo ahubwo niyemera impanuro z'abarundi n'amakungu. Murumba Matias nawe aratangira avuga nka Godefroy ati yemwe yemwe abasokuru barayamaze bati uta inkoko ntuta ico ibitse kubakura siwo muti kuko iryo bavuze rigumaho kandi rigumana inguvu. Abategetsi bacu barakwiye gutahura ko kizira kubatuka ariko kitazira kubakebura. Naho Beton Aaron aravuga ati bantu mukunze guhura na Nyagasani musabire abaturanyi b'abarundi n'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Tugiye kwinjira mu bihe by'amatora bisa n'ibitoroshye. Imana idufashe mu bihe biri imbere. Bitegetse Imana Cedric ati hariho abiyumvira yuko kunigira mu menshi ukuri ari wo muti. Nukwihenda ukuri kuzotsinda ikinyoma. Mugenzi Dani ati ni kimwaro kuri nkuru nziza. Hatunga Imana Emila ati kibazo canje niki? Abo basinyiye kete bari mukuri ukuri ntigupfa. Naho ijoro ryo barirerere gute burateba bugaca ni muhumure. Munyembabazi Diogene na warabaza ati ese kugirwa inama bituma umuyobozi w'igihugu yirukana bayimugiriye? Afrika iracyaruha rwose. Antilope Passion waravuga ati kuyobora mu bihugu bya Afrika ni ukwizirikaho igisasu. Iyo utavuyeho wirukanwe uvaho ufungwa cyangwa wicwa. Mu Burundi ndabonamo urunturuntu na Hanyagasani. Rugigana Angelo ati ahubwo abahaye imbaraga bagiye kumugwanya cane kandi ntakibashoboye. Ukuri guca muziko ntigusha. Munyawera Foster arabaza ati umuntu akugira inama ukamuhemba ibi. Icyo nzi nuko ukuri kuzatsinda. Sabato Wesley ati ndumva Burundi buri mu bihe bitoroshye pe. Ariko ni ryari abayobozi mu bihugu bya Afrika baziyumvisha? Ese ubwo baraharanira amahoro, demokarasi, ubutabera, iterambere se? Agashyiraho n'utubazo twinshi. Bireha Calixte ati ni ukuri ivyo birababaje rwose. Iyo politiki y'ishavu ihagarare. Theos Lades ati ryo n'iterabwoba. Hakizimana Kasim waragira abirukanwe inama ati nibapfume binyagenza hato batongerwa ko nibisumvye ivyo. Mashami Imbaga atabayobozi bo muri Afrika muri suzuguza kabisa. Peter Nkuru Nziza cutanga imihoho ubunyene. Daniel Aloiz ati mubandanye mutwika inzu mwicayemo muzisanga mu nkambi hirya no hino. Indatsimburwa Mugambi ni ushoje ati kubasubiriza bigaragaza ubwoba. Ni kimwaro ku buyobozi bwa Nkuru Nziza. Peter namenye ko vision tugezemo itandukanye n'iyabasogokuru aho umuntu yabonaga ari we wenyine ushoboye. Siko bikimeze none, abashoboye baragwiriye. Ngibyo rero muri make ibyo bakunze ibijwi rya Amerika bivugira kuri demokarasi yo mu Burundi.
Mukanya turasoza ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Yamara imbere yaho reka tubibutse incamake makuru twabashikirije Jenny.
Urakoze Fidele. Komisiyo y'amatora muri Nigeria yatangiye gushyira ahagaragara amajwi yavuye mu matora ya perezida nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza biburiye ko amajwi yavuye mu matora ya perezida n'ay'abadepite muri Nigeria ashobora kwibwa mu ibarura.
Perezida wa Amerika Barack Obama ariko ategura urugendo mu gihugu cya Kenya mu ruzo rubaye urugendo rw'iyo rwa mbere ari perezida. Icegera cy'umushikiranganji ajejwe kumenyesha amakuru mu biro kwa perezida Eric Schultz yabwiye amenyesha amakuru n'umunsi wa mbere ko perezida Obama azoja mu gihugu cya Kenya mu mpera z'ukwezi kw'indwi.
Igitero cy'indege hafi y'inkambi y'impunzi muri Yemen kuri uyu wa mbere cyahitanye abantu 15 mu rugomo ruheruka muri icyo gihugu cyashegeshwe n'intambara cyo mu kigobe cy'Abarabu. Abakozi bo mu butabazi bavuze ko bombe yari yibasiye ibikorwa bya gisirikare biri mu ntara ya Harad mu majyaruguru ya Yemen.
Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twabateguriye uyu munsi bigarukiye aha. Tuboneyeho akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Alimas Karara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri micro. Mwari kumwe na Ange Fidene Niyongabo
na Eugenie Mukankusi. Tubashimiye mwese kwa mwateze amatwi. Twongeye kandi kubararikira ibiganiro byacu bisanzwe muzumva ejo mu gitondo guhera saa 11:30 kugera saa 12:30. Mugire umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.